Kill me. Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonge kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mukumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922. Izo ni ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda mu karere ka Rusizi abaturage 99 bamaze imyaka 9 basaba guhabwa ingurane n'imitungo yabo yangijwe n'ikigo gitanga amashanyarazi REG.
Nta karengane gusa kari nanga ko wagira ngo twese u Rwanda turimo nk'ubw'igihugu abandi barimo. Twarapfuye, twarapfapfanye, byaratuyobeye.
Umwe mu baturage bo mu murenge wa Nyakabuye mu Burundi hatangiye kwigwa uburyo bwo kugabanya intara na za komine zigize icyo gihugu.
Intara y'ubu cyane isaba gikeneye kugira ngo iterambere rusange ikunde. Kuko se niba atakora iterambere rusange cyangwa turarondera bizokunda, dufite intara zirenga 10 dufite amakomine 150.
Jerevendira Kubuca, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Umutekano n'Iterambere Rusange. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, biriho?
Sagize mwiriwe Venise. Tuyahere kuyavugwa kuri Afghanistan. Ubudagi bwavuze ejo ku munsi wa gatatu ko bwemerewe n'intumwa y'abatalibani mu biganiro by'amahoro ko abanyafuganisitani bafite impapuro zemewe bazobandanya bava muri Afuganisitani inyuma y'itariki ya nyuma ya 31 y'uku kwezi k'8. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babwirizwa kuzoba bavuyeyo kuri iyo tariki ntarengwa. Intumwa y'Ubudage Markus Pozel yavuze ko yabonanye n'icyegera cy'umukuru w'abatalibani muri ibyo biganiro, Sheikh Muhammad Abbas Stanikzai. Umushikiranganji w'Ubudagi yemeza ko yamwemereye ko abo banyafuganisitani bazobandanya bava mu gihugu bakoresheje indege z'ubudandaji. Ubudagi buvuga ko ibikorwa bya gisirikare by'inteko za OTAN byo gufasha guhungisha abanyafuganisitani bakeneye gukingirwa bidashobora kuzobandanya inyuma y'aho inteko za Amerika zizoba zavuyeyo. Abandi bahawe umuhango n'abatalibani ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu yavuze ko abatalibani bemeye kuzoreka abanyamerika hamwe n'abanyafuganisitani bari mu mugwi w'ababangamiwe kuzobandanya bavayo n'inyuma y'itariki ya 31 y'uku kwezi k'8. Umushikiranganji Blinken yavuze kandi ko abanyamerika bangana 1,500 bashobora kuba bakiri muri Afuganistani hagati kandi bagikeneye guhungishwa. Yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa gatatu hano i Washington. Umushikiranganji Blinken yavuze ko abanyamerika bashika 4,500 ku banyamerika 600,000 bifuza guhunga Afuganistani baza baramaze kuva muri icyo gihugu. Muri Amerika kandi abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barahawe itegeko ryo gucandagwa COVID-19 vuba bwango atakurindira. Umushikiranganji wo kwivuna abansi Lloyd Austin yabitangaje ejo ku munsi wa gatatu. Ikigo cya Amerika kijejwe kwemeza ibifungurwa n'imiti FDA cyaremeje ku munsi wa mbere ko urucanco rwakozwe n'ihinguriro Pfizer rukwije ibisabwa kw'abantu bo guteza atabwoba. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barenga 180,000 nibo gushika ubu bagisigaye batayiteza urwo rucanco rukinga COVID-19. Umushikiranganji Austin yavuze ko byabaye ngombwa gufata iyo ngingo kuko atagisirikare cyorwanira igihugu kitagira amagara meza.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru yabimukira ku mugabane wa Buraya, abashika 11 baraburiwe irengero mwibahari inyuma y'ibikorwa byo kubatabara byabereye mu mazinga ya Canary yo muri Espagne mu gaturuturu kejo ku munsi wa gatatu. Abasirikare ba Espagne bacungera umutekano mu mazi bavuze ko ubwo bwato bwarimwo abimukira hafi 30. Abarokotse bavuze ko bandurutse bava muri Maroke bangana 39 kandi barimwo abagore hamwe n'abana. Uwundi mugore yatowe mu ndwi iheze bamusanze ari wenyine ku bwato bwari bwihindukije muri ayo mazi nyene ya Kanari nyene ku nkengera z'amazi mu gice cyo mu buraruko bushyira uburengero bwa Afrika. Umugore yavuze ko abo bari kumwe bose hafi 50 atazi irengero ryawo. Abimukira bagerera muri ayo mazinga ya Kanari barongerekanye cyane kuva mu mpera z'umwaka wa 2019 inyuma yaho imikwabu yongerejwe ku muhora uca mu ibahari Mediterane. Ishyirahamwe mpuzima ku bugita ku mpunzi n'abimukira OIM rivuga ko abimukira hafi amajyana 28 bafuye canke baraburirwa irengero kuri uyo muhora nyene wo mu mazinga ya Kanari. Muri Afrika, Hisenabre aheruka gufa ahitanywe na COVID-19 ashingurwa kuri uyu wa kane I Dakar ku mugwa mukuru wa Senegal nk'uko byatangajwe n'umuryango wiwe. Ni nyuma yaho leta ya Chad imenyeshereje ku munsi wa kabiri ko atakigandaro n'uwundi mugigwa uwariwo wose imutegekanirije bivanye n'uko intwaro yiwe yasize igihugu mu marira. Yafashe ubutegetsi mu 1982 atwaza umukazo gushika ahungiye muri Senegal mu 1990 arinze gukurwa ku butegetsi.
Urakoze Aloyize Bigirimana na mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagira mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda mu karere ka Rusizi haravugwa abaturage bashinje ikigo cya leta gishinzwe ingufu z'amashanyarazi REG kubangiriza imitungo ntikibishyure. Abo baturage bagera hafi ku ijana bavuga ko hashize imyaka 9 basiragira ku mafaranga y'ingurane n'imitungo yabo yari ahanyujijwe umuyoboro w'amashanyarazi, bagasaba inzego nkuru z'ubutegetsi kubakurikiranira ikibazo bakishyurwa. Inkuru irambuye Temistocle Mutijima.
Icyo gihe baraje bafata imyaka y'abaturage baratema
bakenye ikawa zanjye bacena myende bacena indimu n'anabuka noneho ndategereza.
Ni bamwe muri abo baturage biganjemo mu murenge wa Nyakabuye ho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda baragaruka ku kibazo cy'imitungo yabo yangijwe ubwo hakorwaga umuyoboro w'amashanyarazi unyura muri uwo murenge.
Baratema barambika hasi, hari n'ibiti by'intuje bigeze kuri 20 nabyo baratemye barambika hasi, hari n'ikawa zigeze ku 10 nazo baratemye barambika hasi, hamwe n'izindi 150 byose bashyize hasi. Imyaka yo baratubwiye ngo imyaka ngandurarugo nguye ngiyo ngo ntabwo ngo tubivuga kuko n'imyumbati yari irimo baratemaguye barambika hasi.
Ikibazo cy'aba baturage kirafata imizi mu mwaka w'2012 ubwo icyari ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe ingufu, amazi, isuku n'isukura EWASA mu mpine cyatunganyaga umuyoboro ujyana umuriro w'amashanyarazi muri ibyo bice batuyemo. Ku rutonde biragaragara ko ari abaturage bagera kuri 99 babariwe amafaranga y'u Rwanda yose hamwe asaga gato miliyoni 15. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu imyaka ibaye 9 bayasiragiraho.
Akarere twagiye tukandikira n'umurenge twagiye tuwandikira, ibyo bintu byose ku murenge hariya ushinzwe ubutaka ibyo bintu arabizi. Ari nige nanjye ubwanjye nigeze njya kumwirebera arambwira ati genduza n'icyangombwa cy'ubutaka cy'aho hantu, ndagenda ndagifata ndagifotora nacyo ndakimuhereza, arambwira ngo bagiye ngo kubyohereza. Harangiye hafi nk'imyaka 3
nta n'urufaranga na rumwe bigeze baduha, ahubwo turaza ku murenge. Murenge ukavuga ngo ntitugende ku karere ngo bazaba batubwira, kugeza na n'ubu turacyateze amaso.
Nari ndi ku karere inshuro 3 njyana ndari Nyakarenzo n'urugendo rwanjye n'inkoni n'umuvuduko ngongera nkarari mpanga nkagera hano ku munsi waka.
uretse ku rwego rw'akarere ka Rusizi aba baturage banavuga ko ikibazo cyabo bagiye bakigeza kenshi ku badepite ubwo babaga bakora ingendo z'akazi Rusizi nyamara byose ntibigira icyo bitanga bagasanga kari akarengane bakomeje gukorerwa n'inzego za kabarenganuye
nta karengane gakomeye rwose yereye ubona ari akarengane none se bagutemye indimu imyembe ikawa isinawareberagaho urumva ubuhombyi
nta karengane gusa kari nanga ko wagira ngo twese u Rwanda turimo nk'ubw'igihugu abandi barimo twarapfuye twarapfapfanye byaratuyobeye abayobozi nibo bakadukurikiranira ibyo bintu twebwe twaheze mu gihirahiro abayobozi ubu ureba ukabona ntacyo bibabwiye
twebwe turasaba ko natwe baturengana bakaduha ubwo rufaranga rwacu natwe tukarwikenuzamo nuze ko abandi bo bayahawe atari ibyabo byangijwe kuki se twebwe batugeraho ntibayaduhe
ubuyobozi bw'ikigo cya leta gishinzwe ingufu REG buravuga ko amafaranga y'abo baturage yamaze kugezwa ku bigo by'imari bafungujemo konti igisigaye ari ukuyashyira kuri konti zabo Bwana Francis Kiza uyobora REG ishami rya Rusizi akizeza abo baturage ko bitarenze icyumweru kimwe baraba bamaze kwishyurwa
hari n'ingurane REG yarangije gutanga ariko yari ikiri muri sako yasabaga ope zaratwanze rimwe bakazibura kugira ngo avuge ko bitarenze icyumweru gitaha ababaruwe bose akanishyurwa ari muri za sako zaba tuzazigeza ayo marisiti bakabaha ingurane zabo bitarenze icyumweru gitaha ope zatangiwe amafaranga zose sako zaba zazibonye
ubusanzwe itegeko ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange mu Rwanda ari naryo rishyira imiyoboro y'amashanyarazi mu bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko umushinga ugiye gukorerwa hari imitungo y'abaturage wakabaye utangira iyo mitungo yaramaze gukorerwa igenagaciro no kwishyurwa nyamara hirya no hino mu gihugu hakomeza kumvikana abaturage basaba kwishyurwa ingurane z'imitungo yabo ku mishinga y'inyungu rusange imaze imyaka n'imyaka ikorewe ku butaka bwabo ibyo byarabaye batarishyurwa imitungo yari iburiho ibyo benshi mu bakorerwa ibyo babona nko kwirengagiza amategeko nkana kwa ba nyiri ugukora iyo mishinga Temistocle Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
abahungishijwe muri Afghanistan bambere bageze mu gihugu cya Uganda kuri uyu wa gatatu na abantu 51 barimo abana abagore n'abagabo mu minsi ishize leta ya Uganda yatangaje ko iteguye kwakira by'agateganyo abagera ku 2000 inkuru irambuye igina shusi bahije
Mu itangazo ryahise risohorwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga leta yavuze ko icyemezo cyo kwakira izi impunzi cyafashwe hakurikijwe amahame y'igihugu yo kwakira impunzi hamwe n'abandi bantu bababaye kimwe n'ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Uganda yacyumbikira by'agateganyo aba barimo guhungishwa bava muri Afghanistan mu gihe bari mu rugendo baje muri Amerika n'ahandi ku isi Uwungirije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda John Murimba yavuze ko mu mpunzi zaje uno munsi harimo abantu bakomeye bahoze bakora muri leta ya Afghanistan kandi asaba abanyamakuru kubahiriza impunzi ntibatangaze ibyaziteza umutekano muke Ati aba baje ngo bategurwe neza mbere y'uko bajyanwa mu bindi bihugu nko muri Amerika n'ahandi bagiye kuba ahangaha kumara akanya gatoya cyane abanyamakuru turabasaba gukora akazi kanyu mwigengesera kuko bamwe muri izi mpunzi ni abantu bakomeye bahoze mu butegetsi bwa Afghanistan bamwe bashobora kuba bashakishwa n'abatalibani mushobora nko gutangaza amafoto yabo bikabateza umutekano muke nyuma y'itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda ambasade y'Amerika muri Uganda nayo yasohoye itangazo ryayo ishimira Uganda ko yujuje inshingano zayo mpuzamahanga zo gutabara abababaye kandi inashimira igihugu abanyagihugu kuko bamaze igihe kirekire bakira neza impunzi nyamara amatangazo yombi yavuze ko abazanywe mu gihugu ari abahungishijwe bavanwa muri Afghanistan ariko ntabwo yasobanuye niba ari abanyafghanistan ubwabo mu cyumweru gishize minisitiri wungirije ushinzwe ibibazo by'impunzi mu gihugu yatangarije ijwi rya Amerika ko abazazanywa muri iki gihugu ari abahoze bakorana na leta amashyirahamwe mpuzamahanga hamwe n'ibigo bitandukanye by'abanyamerika muri icyo gihugu abaje uyu munsi bakoreye ipimo rya COVID-19 nuko bahita bajyanwa mu mahoteli ari hafi n'ikibuga cy'indege mu mujyi wa Entebbe baherekejwe n'abashinzwe umutekano Uganda ubicumbikiye impunzi zigera ku 1,400,000 zituruka mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga bigari ukurikije ishyirahamwe ryita ku mpunzi HR nyamara ariko nubwo benshi bavuga ko Uganda yakira neza impunzi kuri Bwana Bernard Savit umusesenguzi w'ibya politiki mu gihugu avuga ko nubwo Uganda ifite amategeko abereye impunzi kandi anazemerera uburenganzira butandukanye ko hari izindi mpamvu za politiki zaba zihishe inyuma y'uko kwakira impunzi neza
So Uganda kugira ngo yakirizane n'amaboko yombi impunzi yego amateka y'igihugu yerekana ko kubwe ingorane abantu bayo nabo banyuzemo abanyarwanda benshi muri rusange ntabwo bakunze kugira ingorane kwakira abanyamahanga na cyane abo baba biruka bahunga intambara kuko natwe abenshi intambara turayizi natwe twari impunzi mu myaka itari ya kera ariko kandi je nibwira ko abayobozi batangiye gukoresha iyo mpamvu kuyiboneramo ibyabo bibafasha ku ruhande rwa politiki
Uganda ntabwo ari cyo gihugu cyonyine kuri uyu mugabane wa Afurika kigiye kwakira impunzi z'Abanyafghanistan. Amakuru avuga ko hari n'ibindi bihugu byo muri Afurika birimo kwakira impunzi, harimo n'igihugu cy'igituranyi cy'u Rwanda cyemeye kwakira impunzi z'abanyeshuri b'abakobwa n'abarimu babo bazahita bakomereza amashuri yabo muri icyo gihugu. Igihugu cya Afghanistan kimaze igihe kirekire kiri mu ntambara, ndetse abasirikare b'Abanyamerika bahamaze imyaka 20 batera inkunga leta ya Perezida Ashraf Ghani. Navuganye na Musekura Enoch, umwe mu banyayuganda wari umaze igihe akorana n'abasirikare b'Abanyamerika muri icyo gihugu, akaba yaratashye mu kwezi kwa karindwi mbere y'uko abatalibani bigarurira ubutegetsi. Ambwira ukuntu ibintu byahoraga byifashe muri icyo gihugu.
Muri Afghanistan aho nta mutekano n'ubu niyo myaka 20 ishize mu Amerika ari muri icyo gihugu, nta mutekano wari uhari kuko uwari we wese yabaga yambaye ibyo kwiturikirizaho nyine yabiturikirizamo. Arabasanga mwikiye muri Kabanga yabiturikirizemo mwahamwe no kugenda mu muhanda amasasu atangira abazi babutera amasasu mwabyumvaga nyine nko mu masoko mwabyumvaga mu ku mashuri nta hantu hari umutekano wavuga ute hano hari umutekano nta mutekano wigeze uba muri icyo gihugu ndetse n'u Talibani bamaze kugeramo hari ubwo basanga abatalibani bo bashyizeho umutekano umeze neza kuruta n'uwari uhari mu Amerika ari muri icyo gihugu
na n'ubu umutekano wacyari mukeya cyane aho muri Afghanistani no ku murwa mukuru i Kabul ukurikije abari muri icyo gihugu nashoboye kuvugana n'umwe mu banyafuganistani wari usanzwe akora mu biro by'umukuru w'igihugu ariko utashatse ko amazina ye amenyekana kubera impamvu ze z'umutekano ambwira uko byifashe aho yihishe ubu ngubu i Kabul
I used to work for presidential palace and my two brothers work for GIZ and PRT.
Ati nakoranaga n'ibiro by'umukuru w'igihugu bene mama babiri nabo bakoranaga n'amashyirahamwe mpuzamahanga icyakaba bari ukuvaho abatalibani bafatiye Afghanistan turimo bwihisho mwene mama umwe hari aho bahuriye nawe nuko bamukata intoki ubu abatalibani barimo guhiga abantu bose bakoranaga na leta hamwe n'amashyirahamwe mpuzamahanga nubwo bavuze ko bagiye gutanga imbabazi ku bantu bose nje ntabwo mbyizeye ubu hari ahantu nihishe nje n'umuryango wanjye twashatse ukuntu twava mu gihugu kuracyatuburiye
From that time, I am searching to find a way to leave Afghanistan, but I can't find a safe way.
Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Bakunze baradi Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turarikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika izigira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi urubyiruko rwo mu ntara ya Kirundo rurasaba leta gushinga amashami ya banki y'urubyiruko mu ntara zose z'igihugu, bavuga ko byabafasha kubona inguzanyo zo kwiteza imbere. Iyo banki yafunguwe mu murwa mukuru wa politiki Gitega mu mwaka 2000. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatu Ngimana.
Ubwo rwaruka ruvuga ko iyo banki yarugenewe iri kure yaho ruba kandi rukorera, harimwo ubwo ku murwa mukuru w'intara ya Kirundo yo mu muraruko bw'u Burundi. Uno musore hejeje kaminuza ariko atararonka akazi yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashima ko iyo banki yashinzwe ariko agasaba ko yokwegerezwa abo yagenewe.
Yego ndayizi ndayibuka umukuru w'igihugu wayugurura. Yego ni banki yaje kukorohereza ugwaruka kugira usabe n'umitahe guyungunganye mu bikorwa byawe. Urumva ni banki nziza cyane ndayizi cyane ikorera mu gisagara cya Gitega. Biza ko ugwaruka nyine gukorohereza nyine ku buryo kugenda gusaba umutahe bworoheye kandi iyo banki igashikanwa mu ntara zose nko ngaha mu Kirundo ikahashika ku buryo ugwaruka bitorugora ko guruza rurarinda kuja kure kugira ruje gusaba umutahe mu banki.
Iruhande yuko iyo banki yoshikanwa mu mihingo itandukanye y'igihugu intara ya Kirundo idasigaye inyuma, ugaruka ruba ku mugamo mukuru w'intara ya Kirundo rwaheje amashuri rufise ikindi rusaba. Uno mwigeme yabwiye abakozi b'ijwi rya Amerika ko baba barasigurirwa uko iyo banki y'ugwaruka ikora.
Cyane gose imigambi tayifuse natwe kugwaruka, tuba dufise imigambi kandi dushaka kugije dukoze, urabizi nka ugwaruka rwahejeje amashuri, tuba dufise imigambi myinshi ariko bigasha bigorana ko turonka umutahe, bikagorana nuko tuyishikira iyo banki kuko itabiri hafi yacu cyane. Turasaba ko yoshika mu ntara zose, mu ntara tubamo, hangaha mu ntara ya Kirundi kahashika kugira ngo ikunde badusigurire imigambi iyo banki bije hama kugira ngo idufashe itworohereze mu kuronka imitahe. Twifuza ko twakoroherezwa mu buryo bwo badushikiye mu ntara tuba turimo kugira ngo idusigurire bikwiye. Ntituzi ngo isaba iki nk'ugwaruka, ariko mu gihe yaba yashitse mu ntara turimo iyo dusigurira tukamenya ati banki bije isaba iki kugira ngo twinjire, yakira abantu bameze gutya, nimba yakira umuntu umwe tukabimenya, canke yakira abantu batanu, nimba yakira abantu bari hamwe kugira ngo iborohereze ibahe ingurane tugahita kabine.
Ihure y'ugwaruka rirashima ko ugwaruka rw'Uburundi bw'ejo rwatangwe kubona ko inyuma yo guheza amashuri leta itaruronsa akazi kubera ubwinshi bwago. Erastin Zosaba arongoye igihuriro yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ugwaruka rutegerezwa kuja hamwe kugira rushyigikirwe kongera ruswe ingurane yo kwiteza imbere.
Tuma tubasaba kujya hamwe kugira ngo bungurane ubwenge, namba hariho uwuje gutegura iki undaze gutegura ikindi, basangire bungurane ubwenge, umwe wese azane umutwe wiwe afise kugira ngo maze bahanane ivyumviro mu ntumbero yuko bashika ku ntumbero bihaye. Rero twebwe ivyo yana turaba cyane kuko nk'abajejwe ugwaruka twebwe twiteguye kuri gufasha bitewe gufasha kugira ngo izi ntamba mwizo bavuga yuko badafise umuntu abafasha. Dushaka yuko hajyaho n'imiburi iburi ku ntara biro ibafasha.
Warongoye ihuriro ry'ugwaruka rwego rw'igihugu avuga ko atahura igituma ugwaruka rwo mu zindi ntara atari Gitega ruvuga ko ruri kure y'ibanki y'ugwaruka iheruka gushingwa ku mugwa mukuru wa politiki. Cyo kimwe n'ubuyobozi bukuru bw'iyo banki, Erastin Nzosaba arahumuriza ugwaruka ko biteye bitebuke iyo banki izobashikira.
Tuvuze nk'ingorane ijanye no kuvunirwa urugendo, tuko nabamenyesha yuko banki bije igiye gushyiraho ama agence kugira ngo bafashe abari mu zindi ntara bose ntibagende bagenda bajya Igitega gusa, mugabo abari hagufi y'Ubujumbura bajya Ubujumbura. Kandi nibaza yuko kubera ari banki izobandangira ama agence kugira ngo ikomere inatsinda cyane.
Iyo banki y'ugwaruka bije mu mfunyafunyo yuguruwe icese ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kugenezo rya 15 kwezi kwa kane umwaka 2020 n'uwahoze arongoye Burundi umuhisi Petero Nkurunziza. Iyo banki yatanguje umutahe ungana n'imiliyaridi 10 z'amafaranga y'amarundi, izotanga ingurane zunguka agera ku 70% mu gihe ayandi mabanki akorera ku butaka bw'u Burundi atanimwe itanga ingurane yunguka munsi ya 12%.
Urakoze Desire. Ha Twingimana tukivuga ku Burundi hatangiye kwigwa uburyo bwo kugabanya intara na za komine zigize icyo gihugu mu rwego rwo kugeza iterambere ku banyagihugu bose. Ibi byemejwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Eloge Wirikaneza.
Nganje ntware hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi ni we yashikirije kino cifuzo. Je vendira ko bucatsigura ko bitakiri ngombwa ko Burundi bugira nta namakomine ufite muri kino gihe cyane none. Yemeza ko atatanambire y'abanyagihugu rishoboka hakiri intara zirenga 10 namakomine arenga 100. Amenyesha ko bimaze kwibonekeza ko hari n'amakomine bigora kwegeranya amakori n'amatagisi bitewe n'uko atahana isoko ya kirazira afise. Uku ni kongera ko bucatwara ubushikanganje bujejwe intwaro yo hagati yabisiguriye baburamatari n'abakuru b'igipolisi mu ntara z'u Burundi.
Nagirana mu mbindirishe yuko mu bushikanganje ugiye gushyiraho byihuta mu maguru masha imbibe zose, kuko dukora igikorwa gikomeye cyane aho turiko turaraba yuko bendi bichakene inkara 12 dukeneye amakomini 140 yuko turabikorerako kugira ngo kuri tubane amakomini igihugu cyacu kibakeneye intara igihugu cyacu kibakeneye kugira cyaterambere rusange ikunde kose niba takwiterambere rusange cyuko turarondera bizokunda ufite intara zirenga 12 dufite amakomini 140
umugambi wo kugabanya intara n'amakomine wari washyizwe imbere n'umunyapolitike yigenga Francis Rohero yari yitoreje ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020 yatubwiye ko icyo cyiyumviro kije hageze hafatiwe ku bantu bubaba kilometero kwadarato mu Burundi uko niko bitwiganira
igihugu cy'u Burundi gifite kilometero kwadarato iri munsi y'2008 abanyagihugu bariko bararenga 12 ni kuvuga 150 ku kilometero kwadarato ntidushobora kubaho uko tubonye twawushyikirije uwo mugambi kugira ngo abantu bumve yuko bagira aho baba bakagira aho bimburira ibikorwa byinshi by'umwimbo bijanye n'uburimyi ubworozi amahinguriro n'ibindi bakagira n'ashobora kuca amashamba igihe rero abiri intara n'amakomine bigwiza icyo bita uburemere bwa administration bigatuma abantu badashobora kwimbura uko babishaka twabisigura kugira ngo abantu bumve yuko bizana ubutunzi cyane mu gihugu bigatuma icyo twita itunganywa planification igenda neza hanyuma bikagura n'icyo twita tourism n'ibindi byinshi uwo mugambi rero je ndagushima kandi nawushize imbere ndanashimye ko abari mu burongozi uno munsi bashobora kuyimbira
umushyanganyi ndirako buca yifuza ko nabarongoye intara n'abakomine batwara imirava kandi yinjiriza igihugu by'ukuri
niba ari muri amatari afite ahatwara haboneka niba ari musitanteri abari musitanteri atwara haboneka kandi amakoni n'amatakisi ayatoza kuko turabona ko ari amakomine amwamwe usanga bigoye atagira n'isoko
ariko Rohero yahiganiwe mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze asanga hakwiye kugisha inama abahinga kugira ngo ntiyafako kizere
intumbero sisi tuzogaruka hahandi harenze imyaka 40 muri iki gihugu barongereje intara bitwaza ngo bagomba ngo kwegereza ubutegetsi abantu uno munsi cyo kutabona ko atacyo byunguye igihe rero dufata intumbero zitari zo dushika ku nyishu zitari zo tugasanga twasubiye kwihenda tugasubiramo ejo na hirya y'ejo nibumve neza icyo bizana mu by'ubutunzi bw'igihugu batahure neza ko bumva icyo bavuga simba kandi ndananeze kwa igihe bavuga ngo bari kubariyumvira ngo bari kubaraziyumvira umukuru w'igihugu yabifashe kw'ingingo nibafata ingingo biyegereza abantu b'incabwenge barabafise muri iki gihugu barabafise benshi no mu miryango yabo biyumvira bagira bati twafashe ingingo ntituze gufata umwanya wo kwiyumvira umuntu yitoza azi neza icyo agira ashikiko akagishyira mu ngiro hamakemanga ejo inyisho zivuyemo
mu kurindira ko batumwa ko Francis Rohero yibaza ko intara zitarenga 5 mu Burundi zotuma isi ndimwa yiyongera n'amahinguriro bakagira ibanza bikwiye abarizwamo kandi iterambere rikihuta ku munyagi
intara y'umuburaruko n'itacohoha intara y'umumanuko n'itatanganyika intara y'umubuseruko n'itaruvu intara y'umuburengero n'itarusizi n'intara yo hagati n'itaruvironsi nazikiriye inzuzi zikomeye n'ibiyaga byacu kugira ngo bidufashe kudushyira hamwe mu gihugu na cyane cyane ku wamingo ibintu by'ingorane z'intara byaragira teye ingorane muri iki gihugu ibyo rero nshaka yuko biduhuza hanyuma amakomine yaca agabanuka ibyo rero byatuma nerekana neza ingene ibikorwa by'uburimi by'ubworozi n'iby'amahinguriro bifata ikibanza gishyira ku 40% y'igihugu amashamba agafata ikibanza gishyira ku 40% aho abantu baba ibisagara bigafata ahantu hangana n'ibice 10% tugatahuzanya ingene bimeze hanyuma igihe leta ishora amahera akomeye yayo mu by'umwimbo ikabishyira mu by'amahinguriro no mu guha abantu aho bakorera hanini aya makoperative twari ko turavuga ingene leta iyemvesisamo ibibe ibintu byabo bakora ku gatwe kabo bikaba ibintu bitahuritse neza abantu bashobora nka kazi bagakora bari mu bisagara tunganijwe neza birimo bya nkenerwa kitugume twese twuzura mu gihugu abantu bariko barapfa amatongo atanayahaye
igihugu cy'u Burundi kugeza ubu kigizwe n'intara 18 zirimo imigwa mikuru ya politiki Gitega n'ubutunzi Bujumbura hamwe n'amakomine 19 eloje buri ka neza ijwi rya Amerika
ani udusoreje aya makuru hamwe na mukubere ya baro wafashije kuyabagezaho mbashimire mwese kuba mukurikira radio ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi mukomeze umugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
radio ijwi ry'Amerika yabaye ikibito cyacu radio ijwi ry'Amerika yabaye isubito cyacu mugutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye isubito cyacu
yatanze ijambo abarundi turi ruhusa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ibi bya Amerika radio ibi bya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ibi bya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu